VOA. Ini Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Miriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu munsi wa mbere, itariki 26 y'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'2016. Muri kumwe na Frederic Nkundikije. Turizeye banywanyi bi radio Ijwi ya Amerika ko mwaraye muhimbaje neza umunsi mukuru wa Noeli. Tuboneho kandi akanya ko kubifuriza umwaka mushasha muhire uze ubabere umwaka w'amata n'ubuki. Mu kiganiro cacu muri sangacu y'umunsi rero turavuga cyane cyane ku ndwi zibiri ziheze, Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze atwara Burundi, akaba kandi ari umukenguzi w'amateka atahutse mu gihugu, avuye mu gihugu cy'u Bubiligi aho yaramaze igihe kishika umwaka. Amakuru yuko yatahutse mu Burundi rero yaratangaje abatari bake, baba abashyigikiye umugambi uri ku butegetsi canke abahurikiye mu runani rutavuga rumwe na leta SNLD. Mbega itahuka ry'uyu mutegetsi atavuga rumwe na leta Burundi rifise insiguro nke? Mbega itahuka ryiwe ryoba rivuga ko n'abandi banyapolitiki batavuga rumwe na leta bashobora gutahuka mu Burundi bakidegembya? Mbega abari bafatanije urugamba nawe mu buhungiro bafise bafashe gute iyo tahuka ryiwe? Ibibazo byose rero nivyo tugiye kuyaga no mu mushya ntahe Sylvestre Ntibantunganya twatumiye mu kiganiro cacu muri sanga. Mwiriwe neza Perezida Sylvestre Ntibantunganya.
Mwiriwe neza kandi ndahaye mwiriwe abarundi n'abandi bose bumviriza infamirizi Ijwi rya Amerika.
Ego murakoze. Tutarinze gutesha kanya abako baratwumviriza muri iki gihe, nashaka mutubwire aho mutahukiye mumaze ikiringo kitari gito muri hanze y'igihugu, mwasanze mu Burundi hifashe gute cyane cyane kubyerekeye umutekano?
Mu Burundi urazi uko hari ibibazo ibyo gukimazemo umwaka urenze, ibibazo bifatwa kwinshi ufatiye kwabivuga canke mbere no kubaza barondera guterera inyishu. Nta wovuga yuko umutekano bimeze uyu munsi, ariko byari bimeze haraheze amezi 12. Urabona ko hari byagiye bihinduka ahantu kubwira hamwe umuntu avuze ati tuvuzishe ukuri yuko kuva nshitse ngi Bujumbura umengo ejo niho numvise bavuga yuko hari nka magrenade iba yatewe mu gace kamwe mu Kamenge, nta cyane kuva agiye andi makuru agenda ca kuri za WhatsApp warumvise ibyavuzwe ku mbibe by'ubucu Burundi na Congo. Mugabo kandi ukumva mu mitima mu maso y'abantu ko hariho ibibazo bagira bati mbega none tuzokogorora gute koko ngo twumve yuko twishira tukizana, ngo twumve yuko koko turi mu nzira imwe twese nk'abarundi bamwe ba mugabo umwe kandi bipfuza igihugu gitera imbere kuri bose na hose.
Ariko mukubitije amaso inyuma mukaraba umunsi mwafata ingingo yo gutahuka, murashaka kutubwira ikintu catumye muvuga ati ubu harageze ko jewe ntahuka?
Ubwa mbere hoho iyo uvuze gutahuka sinije no bifata, kuko ngaha angira umuntu yabanzaga asigurira abantu igituma namaze aya mezi yose hanze. Kuko ubundi jewe igihe nari nagiye mu Bubiligi mu ntango z'ukwezi kw'icenda ku mwaka wa 2015, ndibuka neza hari ku itariki zine z'ukwezi kw'icenda, nuko nashitse ku kibuga cy'indege cyo mu Bubiligi, hanyuma abapolisi bagende baraba ibyerekeye impapuro z'ingenzi, ni ukuvuga iby'amapasiporo, mwambwira ngo pasiporo yawe ivugwa yuko yibwe. Inyuma baraheza barabiraba byose biraca mu nzego za nkenerwa, inyuma basanga nta kibazo bobo bitera. Mbere kuri jewe icyo sinikiri ikibazo, kuko burya umurongozi hariho izo utegerezwa gushyira imbere gusumbya ibindi. Ukaraba uti mbega uyu munsi aho tugeze naho ibintu byabaye kuriya, icyo noterera icundi yoterera akigora umwe yogira hirya no hino kugira ngo turengane ibi bituma abantu bagira ubwoba ni iki uwo ni wo murimo rero w'indongozi nyayo nkuko Geno bivuga
ico ni kibazo muvuze gihambaye cyane rwose cyuguterera umutegetsi wese hari eka umurundi wese akunda igihugu akarota abavuga ikintu yoterera kubwanyu ikintu abategetsi bari kuri leta boterera muri iki gihe n'ikihe murazi ko hariho abarundi benshi baba muhungira muri iki gihe
hariho amajambo muri no minsi jewe nsigaye nkoresha ku muntu wese ari umurongozi kandi umurongozi si ukuvuga uri ku butegetsi gusa urashobora kuba n'umurongozi uri mu migambwe cyangwa mu mashyirahamwe umwe migambwe iharanira kuzafata ubutegetsi biciye mu nzira zizwi uri mu mashyirahamwe ayavuga yuko adaharanira ibice bya politike umumenyeshamakuru uri umuntu wese aho uri ufise umugwi uburimwo nko mu gihugu cacu c'u Burundi uraje amarushwa caciyemwo naho yagejeje abarundi uri umurongozi rero icambere utegezwa kumenya nuko ayo marushwa ya wewe naho warayaciyemwo wewe kugatwe kawe utoyashira imbere ahubwo ugira uti jewe neza kuyarenga gute kugira ngo mfashe abarundi gushikira neza gushikira iciza mu gifaransa nibyo nise ni un bon leader burundais aujourd'hui doit savoir manger ses douleurs ses souffrances et ses préoccupations pour pouvoir générer le bonheur des burundais ndabivuze mu kirundi novuga nti umurongozi mwiza n'umenya wa wundi ati kurira mu nda ibimugoye kugira ntibitere ingorane abandi ahubwo afashe kugira ngo abandi baronke ubuhirwe
ikintu nacyo kimeze nka kama mwotera abandi barundi bari hanze nabo nyine bafite ubwoba bwo gutahuka baba abatari muri politike canke bari muri politike ni nka kane
oya bari hanze gusa kuko ikibazo cy'ukugira uburenganzira bwo kuba tankumanzi mu gihugu cawe nikiraba ari hanze gusa n'abari mu gihugu hagati kirabaraba baba abari ku butegetsi baba bari mu yindi mice y'igihugu amenyesha mana narumvise mbere igihe kimwe yuko n'umukuru w'inama nshingamateka yasavye abepiskopi ba Ekleziya Gatolika y'u Burundi ko bofasha kugira ngo bahunze batahe ibyo ushobora kuyisaba mbere n'abandi ushobora kwifasha kuyisaba n'ugwaruka ugwaruka rw'imigambwe ibimigambwe iri ku butegetsi cyangwa imigambwe itari ku butegetsi ushobora kuyifasha kubisaba imihari y'abakenyezi imihari y'abikorera utwabo ushobora kubisaba abadufasha abafasha u Burundi mu nzego zitari zike ntusaba gusa abo bari hanze gusa bari hanze hariho mbere aho bawihenze ubu rero umwe wese arafise icyo ategezwa kugira icya mbere nibaza ni ukumenya ubwa mbere kandi kiyemeza kandi tukabishingira nayo tukabigendera ko twese turi abarundi turi bene Burundi ko Imana yaturemye yadusangije igihugu cyiza cyitwa u Burundi yuko atantu umwe rero afise uburenganzira bwo gukora iki cyangwa kiriya cyo buza uwundi kugira ubwo burenganzira icya kabiri tukamenya yuko muri kino gihe hariho koko abarundi kumvo nyinshi ntagiye kudondagura bari hanze y'igihugu hari bamwe bahunze hari n'abandi batahunze kandi nagira ngo ngire ngaruke kuri jewe ntihazogira uzova ngo ntibantunganye nari narahunze sinigeze nsaba ubuhungiro mu gihugu nari ndimwo nari nk'umuntu ari ngaho akora ibyo yikorera mugabo atasabye ubuhungiro icya gatatu rero tubaze kwemera yuko hari abarundi ubwo burenganzira kuko mu gihugu batabufise kubera ibyagoranye tukagira tuti twokora iki haraho rero byose bitezwa gukorwa n'abari ku butegetsi andi byose bitezwa gukorwa n'abo bandi bari mu mihari bari mu migambwe bari mu mashyirahamwe y'abarundi bavugira hanze hari byose bitezwa gukorwa n'abo muri kano karere ibihugu byatwakiriye impunzi hari byose bitezwa gukorwa n'amashyirahamwe mpuzamakungu ashobora gufasha muri ibyo ugaheza ari byo byose rukabishyira hamwe n'uzoca ubona rero ingene abo barundi bahunze bashobora kugira bati reka dutahuke.
Muvuze ikibazo cyo mu karere nk'uko mubizi umuhuza eka umwunganirizi mu biganiro bihuza abarundi Benjamin Mkapa yahoze arongoye igihugu cya Tanzania yagiye mu Burundi ejo bundi akaba rero yatanze ikiganiro ku bamenyesha makuru ariko icyo kiganiro ntichanezeje cyane cyane abatavuga rumwe na leta eka Senared ikaba yaranavuze ko kubera ayo majambo asa n'uwikuye muri ayo mabanga murafite akizero ko ibiganiro ibibera mu Burundi byose birabandanye kandi byaratanguye murafite akizero ko ivyo biganiro bihuza abarundi hanze birongowe na Mkapa bizo mwavyakiriye gute bwa mbere mbere
ubajije president ntibantunganya aho ndakwishura kuri mu bintu bitanguye na gatonyi kuko nyafatira kuzo ragiye mbona muri kino gihugu je ndibuka mu myaka ya 1996 mbere n'imyaka ya 1995 imbere yaho tutanguye kuvuga icyo cyo kuganira inge nabantu babivuga ndibuka ndabivuze nti nta yindi nzira atari kuganira n'umuhari CNDD cyo giye bitwa CNDD tari bwa CNDD FDD hari abaca bava hasi bati fata ntibantunganya yasaze aca kuganira ngo bashire imbere ihonya bwoko n'ibyo ndaje tubyemera ndibuka mbere ko hari n'abari mu gisirikare muri ico gihe mbere inyuma bagakomeye mu ntwaro zavuye matora yo mu 2005 bambwira bati nukuruka dosubira kusubira kubandanya uvuga gutyo tuzokomera dosubira mu gisirikare twambaretse kugwana ica kabiri hamaze gutangura ibiganiro ndibuka ko abantu bagira bati nyerere ntitumwemera nk'umuhuza na cyane cyane abava mu nzego za leta yari yafashe ubutegetsi inyuma y'uko banguye mwaka w'igihumbi kimwe n'1996 mu kwezi kw'indwi mugabe inyuma ibiganiro byarabandanije kandi tubona bamwe babyanka nibo nyene bakuyemo ibintu nogira nti bihambaye cyane
ku bwanyu rero ibiganiro umuhuza yavuze ko utanguza mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa gatandatu bizoba n'umuhari Senared urimo
muri iyi minsi rero warumvise koko amajambo perezida Mkapa yavuze yakiriwe kwinshi bamwe mbere biranababaza nabo byashavuje baranashika nabo bavuga ngo arikuye mu buhuza ica mbere je no vuga ngahanikiye nuko atayindi nzira yo guheza ibitugoye mu Burundi atari kuganira bamwe bati bice mu gihugu hagati abandi bati reka tugirire hanze icyo tuzi nuko ibyo hanze bihagarariwe ubwa mbere na nyicubahiro president Museveni umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ariwe twita mu gifaransa mediateur mugabo agafashwa n'uwahoze arongoye igihugu cya Tanzania nyakubawa Benjamin Mkapa je biaza yuko nawe ho bahara ibyagoranye atawoza kugira ngo reka tumwange ico ni cyumviro cyaje ntibantunganye nabambira abantu ndi je ico nemera gacemanga ni cyumviro cyiwanje ntawoza kugira ati reka tumwange ahubwo ugira uti twofasha gute kugira bigende neza twosaba gute president Museveni bafatanije kugira bigende neza twosaba gute ibihugu byo muri kano karere ngire byofasha kugira ngo bigende neza kuko jewe ndibaza yuko na president Mkapa atayoja mu nzira agira ati nje mu nzira akayizoshika nkaba nizeye yuko koko twese bizosubira bikagaruka tukaja mu nzira nziza tukayinonosora bigatuma mbere agira n'inzira inzira irashe dushikako ituma tutabana yaduharira ngire twoganira ahubwo dushika ku ngingo nyamukuru zotuba tugira tuti aha turaharenganye
egomeye tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe na Janvier mwiriwe neza egera telefone muvuge cyane murafite ikibazo icyumviro mu kanya gatoyi cyane gose
ikibazo
Janvier kuvuga ko atavuga kuri mutaravye mu gihe cy'ubirige mu mvuge ko mubone ko yasabye ubuhungiro nibaza ko namwe bwe mu mutwariye hejuru reka dufate uwundi munywa nyuri radio ijwi ry'America Zakari mwiriwe neza
mwiriwe neza
murafite kibazo murafite cyumviro mu kanya gatoye cyane gose
nafite kibazo kandi intererano nagira ndamutse ubwa mbere wo mutumire
yego
Teno vano mukengurukira cyane ko yisemo kugaruka mu gihe cyo cy'amavukiro. Mhm. Arabona kuba igihugungira ngo gitekanye kitari uko yari yagisize. Mhm. Nimba koko uko yagisize ariko gisanze nabwira abarundi n'amakungu ko cyifashe hanyuma twumve koko abwiye na bene wawo muri Senarede bavuga rumwe bo bavuga ko mu Burundi ariko abihonye bwoko ariko yategurwa n'abari mu butegetsi natubwire koko ko ariko yabisanze. Akabari kwabisana nabwira abarundi amakungu uko yabibonye kugira amahoro
murakoze Zakari reka duhe n'ijambo Emile mwiriwe neza
mwiriwe neza ku gihe y'America
mwiriwe neza murafite ikibazo
yego ndamukiriza umutumire wahoze ari mukuru w'igihugu
narakumva
yewe ikintu ngenda mu bazi ubwa mbere yavuze ngo ntiyagiye ahunze ariko mugabigiye kuboneka kenshi abarundi iyo bagiye hanyuma ari abanyepolitike bagarutse aza ruko baba baheba bahembesheje udufaranga kanaka kugira ngo bazi bace bavuga yuko hameze neza bace bashobora gutumira abandi bari hanze ubwo turabizi cyane guhera kuri wahoze ari Gwasa niwe nibuka yuko bavuga yuko ngo yaje kubera amafaranga n'ibyo bavuga ntazo nabonye ariko umugabo ari nawe turazi ko yari umukuru w'igihugu kandi igihe yagenda arazwi n'ibizari bimeze aravye mu makambi yose arimo abarundi bahungiyemo byo bavuga gute mu kwigisha abandi abo yasize inyuma yuko umutekano w'abanyepolitike arabiye ku barundi bahunze ajye gufasha ikireta y'u Burundi kugira ngo ishobore kugarukana abarundi bose bahunze bagaruka bafite imitima imwe kandi hariho n'abandi barundi bari mu gihe hagati mu bihugu ndi hagati mu bihugu mugabo wumva bimukabona ko badatekanye kwera bene wabo bari hanze mu bindi bihugu bamwe bavuga ati tumerewe nabi none ajye gukora iki kugondoza leta kugira ngo yinjize izo mpunzi zigarukane mu gihugu akoze
Emile turatangura ku kibazo cyawe cy'ukuraba ukuntu uruhara yogira kugira ngo terere kugira ngo n'abarundi bari hanze batahuke ico ni kibazo cyumvikana ariko uvuze ko aba hariho abantu baha amafaranga ukavuga abantu ntuvuge naba aribo ivyo hakwishwe ijya America twita ko tubivuga ko ari bihuha reka tumuhe ijambo agira icavuga kuvyashikijwe na Zakari namwebwe Emile ikibazo cha Jean cyo tusana bari bacishwe duga ku ijambo president ntibantunganye
no gusaba yuko ninaba ntagiye ku murongo yingenda bajye bazi ibibazo uza kongera kuba intondekerwa neza mugabo reka ntangurire ku wa mbere
yego
kandi nagira ndababwira bose ababajije kuko bagiye bavuga bo nyene usanga harimo inyishu ku bibazo byabo ku wa mbere rero yavuze ati mvugisha ukuri koko ko nari impunzi nagira ndamubwire ne abarundi kugira ngo dukire twemere natwe kwishyira ko ingubu zankenegwa tugende kuri koko uko no mubaza nti mbwira ikintu nawe wayimubajije wewe kikwemeza ko ntibanwa yari impunzi ndamurahire ntacyo yoronka agende koko mu bubiryo nahora agende hirya no hino abaze ko ntibantunganya nigeze niyandikisha nk'impunzi na nahamwe namusiguriye ibyashitse igihe dagira mu bubirige nari ngiye ku rubanza nateguye kwa hiru kwezi ngacangaruka ivyagoranye navuze ndi sino bigarukako jewe sumu sindumuntu agenda mu byinzigo zinzikira canye byo kurementanya ndumuntu agira ati fata ikibazo uko kiri hama tukirongera umuti kuko ica abarundi baturiza batuzeye ko su guterana amajambo mu guterera ibyuviro bituma dutera imbere mu kurongera inyishu ibibazo igihugu cacu kirimo ngirica ikoro cha kabiri rero wa kabiri yabajije
ikibazo cha kabiri mu Senate yitwa Zakari akaba yabaje ikintu mwohanura abari mu Senate kugira ngo nabonye ne batahuke niba mwasanze amahoro tsasagaye mu Burundi mukabishikiriza mukabivuga no mu makungu
ubwa mbere urumurongozi nabivuze niwogira ngo abari muri Senate de bonyene nibo bahunze nibo botuma ugira uti nibo bonye natize kuza hari impunzi zishika ku 300,000 hari n'abako cyura kuzirenga bavugwa mu bihugu byinshi byo muri kano karere dutanguye kuri Tanzania ku Rwanda kuri Congo kuri Kenya ku Buganda Zambia henshi urasanga abugwa impunzi uri umutegetsi rero uri umurongozi abo o nibo ba mbere bategezwa kuraza ishinga na Senarede nibo ba mbere bategerezwa kuraza ishinga na leta nibo ba mbere bategerezwa kuraza ishinga ni hamwe navuga karenga itangura ndi twokora iki kugira ngo abo bose batahe ejo jewe ntibantunganya nihagira uza kumbaza ati woterera iki nzogira nzoterera iki mugabo kandi hariho abarongozi mu bandi burya umurongozi arashobora kugira ati ndafasha ingingo jewe nyene kuri ubu ikazoshora gufasha mu minsi cyangwa mu mezi hari na usanga ifasha imyaka iri imbere kugira ngo ikibazo kironke inyishu nagira kandi nitange ko akarorero mu mwaka w'1983 turi kumwe nyina kwigendera nyimicubahiro president Melchior Ndadaye twari impunzi mu Rwanda hama dufata ingingo yo gutaha mu gihugu cacu ico gihe n'ibyari byoroshe mugabo twaratashe hanyuma buhoro buhoro tugenda tumenyereza gushika naho hashikaho imigambwe myinshi moko mu gihugu gushika naho hashika naho n'icubahiro Ndadaye Melchior atogwa akaba umukuru wa mbere yitorewe n'abarundi mbere ibyo teka abarundi bamuhaye n'uburiboneka yuko usanga abari mu butegetsi ari mbere n'abagira bati bituvuga rumwe na leta hari abatari baki bawuriza ko yuko bari mu nzira yiwe mbere ngire ibyo birashobora no gufasha kugira ngo ejo tuzoronge inyishu ku bibazo byose urumurongozi rero urashobora gufata ingendo uyu munsi bamwe bashobora kumva nabi n'ubu ndazo kuri ntibantunganya harabivugira byinshi n'uwo yavuga nyuma ndamugaruka ko namwumvise hari bavuga ngo ntibantunganya ngo baramuguze emwe uzongora akaronka igiciro yongora jewe azoba umutunza akomeye cyane ica kabiri hari habagira ngo ntibantunganya none nibiki yatayese na rede ibazo byinshi no shaka kubwira abantu kandi ne nibantunganya ngarutse ngaha mu Burundi ngarutse mu rugi wanje ubwa mbere ndanezerewe cyane no kubona ndi mu rugi wanje ngarutse mu gihugu cyanje ibyo rero byashikiye uko kwihangana je nishizemmo ngipfuza yuko hari nabandi bishoboye bo bigira hanyuma kandi tukamenya yuko impera n'imperuka abarundi twebwe nyene ariko tuzotera umuti ibibazo byacu icyo dushaka gatatu bavuze kimbwire
na ikibazo cha gatatu Musa n'abacishuye ni Emile akaba yavuze ko ikintu mwufasha kugira ngo n'abarundi bahunge hanze nabo nyine batahuke ni kibazo nibaza ko mwameze gushikiriza
oya reka ndamwishure nawe nyene
mu kanya gatatu cyane rwose
gatatu cyane nawe nyene arafise gufasha kuko ugufasha si kugenda tuvuga ibintu uko bitari no kubivuga uko biri ngubu umbajije uti wende bantunganya aho muhiri wawe urabona kiyacataganyika ndingaha ndahabona neza ndavuga ndi ndahabona mugabo wombaza uti harya mu kuzimu kwa Tanganyika urabona ibiriyo icyo n'ikindi kibazo ndashaka kubwira nti ndabona izuba rikayangana kujya Tanganyika ivyo ndabibona mu bwo duza kuba duti mu kuzimu inyuma muri ya metero amajarambwe na 70 ziri munsi ngo nameze gute nabandi ko ndabesha
ego me tubibutse inshuti mwese komunika murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Landry Landry muri Veneza
mahoro
mahoro mu rafiki bazo cyimviro mu kanya gatoyi cyane gose kigufi
yavuze cyo abandi bavuze ku majambo muhuza cyangwa umwungirizi w'umuhuza mukapa yavuze ariko twashaka kumenya we wica byumvira ko yaravuze ku bintu bikuru bitatu aravuga ati ubutegetsi buhari uburemewe n'amategeko abavuga ko butemewe n'amategeko nibo bashobora kuba ubwenge bwa budatonze aravuga ica kabiri ati abagirizwa kugerageza gutembagaza ubutegetsi ati nta kibazo bafise mu guhuza ndongoye hama aravuga ica gatatu ati hose muri ibyo bihugu byose birimo abagirizwa kugerageza gutembagaza ubutegetsi n'abakurikiranwa n'ubutungane bw'u Burundi ati niba barungike ingaha mu Burundi nibafatwa barungike abivuga kwikiwe hama ikibazo cya kabiri uno munsi yo bakiri muri Senared ibyo Senared ivuga yuko iharanira canke umugambi ifise yo bacemeranye nabo hama ica gatatu yaratashe ari mu gihugu ejo canke hejya ejo azokwitaba ibiganiro bya Sunday wa mugwi w'igihugu w'ubutunganya ibiganiro hagati y'abarundi hama ica gatatu yavuze yuko yagiye atahunze yagiye mu rubanza mugabo yamaze yamezi menshi sinzi yuko ubwo rubanza yari agiye kugwa amaze ico gihe cyose ni iki cyatumye amara ico gihe cyose akaba ashimye kugaruka uno munsi
ico kibazo Landry urakoze cyane gose ico kibazo ushaka ne yamaze kucishura ariko reka ndamuhakanya Landry muri ngaho Landry ratumva Landry nibaza ko yagiye ikibazo cha kane nariko ndavuga ko Landry yamaze kucishura ariko reka tumuhe ijambo agire icyo avuze ku bibazo bindi mushikirije byerekeye cyane cyane ibyatangajwe n'umuhuza eka nuko yo bari akiri muhari Senared n'ivyo muhari Senared uhanira munduge ku ijambo
jewe muhari Senared ndimo kuko ikintu warakigiyemo tujya kuza kugira ko kuko ntashye ndakivuyemo ahubwo ndimwo kandi ntegerezwa kugenda mfasha kugira imitima y'abarundi aho iri hose igende yegerana niyo ngingo nyamukuru umuntu yogenderako mugabo Senared sindayishyira hejuru ku neza y'abarundi bose abanamba ineza y'abarundi bose iri hejuru ya byose ngira ngo munabaze gukurikira iby'ibiganiro ingene bigenda icyo muhuza yavuze sino bigarukako hari hivyo munashobora kuvuga ati mu kugene uguhuza bigenda byari kugenda uko je dari kunshimisha gusunza yabivuga amaze nokumviriza abari mu rindo ruhande akumviriza abo bahagaze hanyuma amaze kumviriza agaheza kahamagarizo mpande zose tukahurira yarusha akatubwira ati ngibi jewe ivyo mbona
ivyo bintu kumengo yaramaze kwikora ivyo bintu byari byakozwe ariko erumvirije impande zose mu biganiro vyawe imbere
oya kuko urabona nabi yavuze yivuze avuye ngaha heje kubonana ni uruhande rusya leta je mvuga nti harya heje kuvuga ko najya ruhande yacha yongera akabonana n'abandi bari mu zindi mpande agaheza kongera inyuma kubashira hamwe bose akabwira ati mwese narabumvirije ngizi ngingo nyamukuru jewe mbona mugenderako hanyuma akagira ijambo rivuyemo ariko nkuko nabivuze rero ibi ntibivuga yuko naho kuko akaramuciyemwo twoza kuvuga ngo ntagifise uburenganzira ahanije ndi bantu yamvuga mwe yavuga ngo ndacari muri Senared urumva muri Senared aravuga ati twetwe turamwanze mbo je sibwo ndamwanze ngira nti aha niho rero twogira tuti reka ahubwo yongera duhamagare tumubwire neza ingene ibintu byogenda ingene uguhuza abantu byogenda kugira ngo bizanire neza umurundi wese kuko dutegerezwa kurondiriza umurundi wese no murongozi ukagenda urondera neza y'umuntu gusa ugira ute dusangiye iki ahuzo uri kuri ihenda kuko ugize umwasi wawe imirya kugora kugira ngo mwongere kugaruka kundira nziza wahuza mwese
ikindi kibazo mwokwishura imbere yuko duha Jean Bosiriac na Olivier nuko Alandre yabaje kimwe kibazo abaza uko muzo kwitaba ibiganiro irongowe na Sunday bibera hagati mu Burundi mukanye gato cyane
ndorindira ko agiye kumbwira inyere bigenda kuko sindategera neza inyere bigenda hanyuma nzora
yego mere kado he ijambo kandi umunywanyi radio ijwi rya Amerika Siri yake muri beneza muri he Siri yake
yewe rere mu gihugu cy'u Burundi
yego
ntara ya Muyinga
Muyinga
yego bihinda
yego murafite kibazo murafite cyumviro munyarutse cyane gose akanya karagiye
ndabaje kubaramutsa
yego
ugeze no mutumire
yarakumva
keno saba nuko kweri no mukeza kuba yarageze urugendo kuva hari agashika mu gihugu cyiwe aho yise muhira kandi nibi yamukeje rero amusaba yuko yoshikiriza amajambo yihumbure muri rusange ku gihugu cyiwe nuko bagitumye
ego me murakoze Siriaka
na murakoze muhinga
mu mwiza etwe reka duhe n'ijambo Olivier muri beneza
mirewe
muri hehe
yindi mu Rwanda
murafite kibazo murafite cyumviro
ya ni cyumviro n'ubundi nani nagitanze kuri Facebook
no ego
nari navuze uko nyine n'ubundi ahagiye ni wabo ya natahe no nk'umuntu rero wabayeho perezida akaba areba ibibazo Burundi burimo yagira icyo afasha nyine
urakoze Olivier ndabona umurongo wiwe umeze nabi perezida Sylvestre Ntibantunganya cyo mushikiriza ku majama ashikirijwe na Siriac na Olivier mukanye gatoye cyane
nyibutse gaza Olivier turanyibutse
Olivier asa n'ushima ingingo yafashe muvuga ko avuga ko mwatashe mu muhira kandi yari byo koko ari akaba ariko asa n'ubakeza umushiga ntahe Olivier nawe nyine akaba
nge mazi n'ishuro wa mbere rero
yego
burya gufata ingingo uri umurongozi uramenya yuko ishobora gutuma ibazo byinshi uramenya kandi yuko iyo wazimviriye bishobora kuri ubu no kugurura inzira zitari zicyo nagusiguriye ingene byatugendeye nyakwigendera Melchior Ndadaye mu mwaka w'1983 aha ni ukubwira yuko hari bamwe bagira ati turasara muri icyo gihe ngira ntiwovyemera cyangwa ntiwovyemera ubu rero ndashimye yuko hari abashima bati waratashe mugabo kandi nashaka kongera gushimangira nta majambo y'uguturira kandi bazi yuko bajamo ndiko ndavuga atabajamo guturira ariyo mugabo kandi tumenye yuko tuzokizwa n'ukuri ukuri niko kuzodukiza kira noneho twebwe abarundi turi abemera Imana abenshi turabakristu mu mashengero menshi tuvamo ibyo jambo turazi uburemere rifise muri Bibiliya ukuri ni kuzodukiza ukuri ukwemera ibibazo nushake kuvuga gusa ngo urya awenyene ni watera ibibazo iyo biriho burya ibibazo bitegwa na babiri nayo uri umwe dutera ibibazo mu kirundi cy'umugani yuko icyo umuntu yifasha ari gusara gusa nayo ibindi byose usanga harimo uhara uyu nuriya kuri ubu washyira gusa ku munzane ugasanga uguru ni ruri nini yagusumbye ubundi nicyo gituma iyo muhuye aganira haheza akagira inzira mugaruka ko cyangwa mwongera mugaca muti ngiye bidufasha twese kugira ngo twogoro
ego medica tu bandanye duha ijambo abanywanyi radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Celestin muri beneza
yamcane
murafise ikibazo murafise icyumviro mu kanya gatoyi muri hehe Celestin
ejendi bururi muntara ya bururi imatana
murafise ikibazo murafise icyumviro
mugabo rero jende asanze ikiganiro kiri hagati sinzi icyo cerekeye
boreka tukubwire ikiganiro twatumiye umushenahe Sylvester ntibantunganya aho yahoze arongoye Burundi tukaba twamutumiye kugira ngo atubwire ukuntu ibintu byifashe mu Burundi inyuma ya hatahukiye amaze ikiringo kirenga umwaka mu gihugu cyo Bubirigi.
Okay, je cyo novuga nkuko bagenzanje bariko baravuga nokora ikintu cyo kumukeza kuko yagarutse akaza mu gihugu cyiwe cy'amavukiro akaza gufashanya n'abandi bavukanye biwe kugira ngo aterere umuganda kugira ngo igihugu kigende kija neza.
Murakoze Celestin Kadwe ni jambo Egide mwiriwe neza. Egide muratwumva? Umurongo wa Egide ushobora kuba Egide muratwumva? Umurongo wa Egide ushobora kuba umeze neza reka mushe na hehe Sylvester ntibantunganye tugaruke ku kibazo cabajijwe n'umwe mu banywanyi radio ijwi rya Amerika abaza ati ko muracari none mu hari senareda tukaba tuzi ko uyo muhari rero kuvyereka ibiganiro uvuga ko wowo utokumva uja mu biganiro birongowe no mu ngadenizi Benjamin Mkapa yahoza rongo igihugu cha Tanzania aho rero mwebwe mukamwavuze ko ivyo biganiro ahubwo mu bijamwo aho ntimuvuze kubiri n'uyo muhari n'ugoro nani
nakubwiye yuko je mu byereke ibiganiro mu Burundi birango ndafisemo uburambe bunini kuko ba mu 2023 bamaze kugandagura nimechora perezida mikiro ndadaye ugiye kura aba nta yimizira nafashe atari kugira kuganira n'abantu mbere niyo nzira irahapa mbere ndafasha bamwe kuri bashobora kugira ukundo biyumvira ibintu kugira abanze bisunganye ngira tubigaruka ko nihagira igihe cavyo ndize yuko ibyo uyu mugwi wajejwe ivyukuri no gusubiza mwe kw'abarundi uzoshika aho tugira amwe wese yerekana uko abona ingene bizaje bigenda muri kino gihugu rero mu biganiro nta muntu yogenda agira ngo namba sishora kuganira na naka uyari gaha kuko birashobora gufatira imihombero wewe utari kuri uwo warateguye kandi ndibaza yuko no muri Senared babonye yuko inzira y'ibiganiro koko ishizwe imbere kuko byari imaze gutunganywa na perezida Mkapa wenyene kandi bakabishimba bonyene ndibaza yuko nubabonye bati inzira yagiye kuyisubiza ko atawuzogira ngo sinshimye ereka birumvikana ko umuntu yumvise ijambo rimubabaza agiye ati uyu muntu none byamugendeye gute mugabo kandi ni ikintu nokwita yuko ari devoir mu gifaransa igikubuteza kurangura iyo ubonye yuko utegerezwa gufasha kuronga umuti nihagire abafasha kurondera ingorane izo dufite zirahagije ahubwo dufashe kurondera umuti none mere mbere wa wundi yavuga ati ko bize ko umukuru w'igihugu uzufasha iki uzufasha ibyo nshoboye atarwo gusa nigeze ko umukuru w'igihugu mugabo kandi ndumuntu kandi ndumurundi ngira nti kabuntu bwanje kamurundi ndashiteka nitekane riterwa kubahirizwa mugabo kandi nkamenya nti iryo teka ritekane ja kuri jewe no kubandi nanje ndabukugira iterano ntanze kugira ngo ryubahwe kabyubahirizwa
tubibutse nshuti mwese ka muri kamabandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Sabiyezi mwiriwe neza muri hehe
ndi mu ntara ya Rutana uko mine musongati
kamwe ne musongati mu Rutana murafite ikibazo murafite icyumviro mu kanya gato
ubwa mbere wo banje kwa musoro musubire
yakumva
ngo ikibazo cyanje nashaka kumubaza rega mu mambre wa Senarede ko Senarede ivuga yuko itemera umuhuza muri kino gihe rega mu mambre nawe yoba hagaje Ni emanuro yoha narege tanga yoha mukap muta mukap.
E murakoze sabiyeze.
Ikibazo cha kabiri. Nega ko ndamaze gihe hanze nacyari mu Burundi. Amaze gutahuka akaba yasanze amahora ari. Nakahe kamo yotera ku bandi Barundi baba bakiri hanze.
Murakoze Sabiyeze mushikirije ibibazo bibiri ibibazo Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze arongoye Burundi asanu wamaze kwishura ariko reka tubanze duhe ijambo na Jean hanyuma niba bikenewe ko agira icyo bivuze ko arabigaruka ko ariko nibaza ko inyishu yamaze kuzitanga Jean mwiriwe neza
mwiriwe neza amakuru yanyu
na mahoro muri hehe
nitwa Jean mba mu Budage niho niga
uri mu Budage rero
yego
murafite ikibazo murafite icyumviro
yego ndashimira umutumirwa kuba yaje mu kiganiro ndo umunyamakuru mu busanzwe ndetse nkurikirana ibibazo by'u Burundi n'ibyo mu karere
yego
icya mbere nashaka kumushimira nuko yafashe umwanzuro wo gusubira mu Burundi kuko biragaragara ko Burundi bukeneye abantu babufasha mu kuva mu bibazo burimo aho gukomeza kuba hanze kuvuga ibitagenda muri rusange mwumva ko kuvuga ibitagenda nta kintu bikemura ariko iyo ugiye gafatanya n'abandi mu kubaka igihugu biba ari ibintu by'agaciro nk'umuntu wabaye perezida icya kabiri nuko akenshi ibibazo by'u Burundi muri kije uko mbikurikirana ndetse n'ibitekerezo byanjye sanga harimo abantu barwanya igihugu cyabo ariko mu by'ukuri sinzi niba ari ubushobozi buke bwo gutekereza cyangwa gusesengura ariko iyo urebye neza usanga ari itegeko nshinga bavuga ko ryazanye ibibazo mu Burundi usanga atari byo amasezerano ya Arusha narayakurikiranye neza ndetse nkurikirana nuko yasinywe ndetse n'itegeko nshinga ryemerera Nkurunziza manda ebyiri muri rusange ariko ugasanga manda ebyiri nago zari zakarangiye nubwo amasezerano ya Arusha nayazama akavuga ati nta muntu wemerewe kuyobora ibihembwe bibiri cyangwa se manda ebyiri ariko muri rusange ukurikije itegeko nshinga ni manda imwe nkuru nziza yari afite iya kabiri rero ikaba yemewe n'amategeko nkaba nshimira perezida kuba yaraje kubafasha kuko n'ubundi muri rusange n'amahanga ndetse n'umuhuza aherutse kubyemeza mukapa ko Perezida Nkurunziza ari mukuri cyangwa se manda ye ikiriho ibyo nabyo ni intambwe sinarebiye gutera kugira ngo isubire mu gihugu icya gatatu numva gikomeye cyane nuko mu bijyanye no kuvuga ukuri ku bibazo by'u Burundi hari abantu akenshi na kenshi babica ku ruhande by'umwihariko itangazamakuru rikora ibitagenda neza cyangwa se bitangaza bitagenda neza muri Leta y'u Burundi usanga hari ibintu akenshi birengagiza bityo sinarede ikaba yakangurirwa n'abandi bayirimo usibye perezida kuba yasubira i Burundi simvugira u Burundi simvugira leta yabo ariko mpamya ko nkuko nabivuze gufatanya na bagenzi bawe mu kubaka igihugu biruta cyane kuba wakomeza hanze uri kunenga cyangwa se gukora ibindi bitajyanye no guteza imbere igihugu muri rusange.
Murakoze Jean reka dusabe Perezida Ntibantunganya ngo icyo avuze ku byiyumviro mushikirije.
Hari ikintu nemera muri politiki nakuye muri imyaka yose baze kandi mu bihe bitari byoroshe ngiye kuraba. Muri politiki ni nk'ubuzima mbere bwose bwo mu gihugu hama hakeneye ibiraro bihuza abantu. Twirinde kuza dusenya ibiraro byahora bihuza abantu naho bitari tuhubake habi ibiraro bihuza abantu uw'umusenared uw'ubiki uw'umusenidesped uw'umufrodebu uw'umufnl uw'umuporona uw'umugambwe wundi uwo ari wo wose impera n'imperuka muhiri wanyu ni Burundi. Icyo tuvuze ni dutegerezwa kugira ivyangombwa byankeneye kumwe wese agira kigoro kiwe ivyo biraro byoza biraduhuza aha byagiye byononekara tukahasanura bibeho duhure urashobora kubona igihugu n'igihugu cy'u Burundi ibibazo no kubwira mvuye mu Bubiligi ngeze ku kigo cy'indege hari umuntu nabwiye ntashi i Burundi umubirigi hanyuma ati i Burundi uratashi Burundi yego ndatashi Burundi mwiteguye niteguye nyene ndaza icya kabiri urabye mu ndege abantu baza kugira ngo birukire Bujumbura usanga ari bake ibyo byonyene bikubwira ko hari kibazo kino gihugu cacu kirakeneye yuko kugendegwa bigira uruhare rw'isane mu iterambere ryacu kugendegwa abantu bakaza bakaraba ibyiza biri Burundi Burundi bufise ibyiza byinshi ariko kamengo muri imyaka yose iheze umengo icyo twijukiye nukuza gusa dutera ingorane mu gihugu aha nta numwe nteye ko umikomo mugabo nda ibintu uko biri ica gatatu naho ntararo umwanya wo gutembera cyane mu gihugu byo wumvirije abantu urumva yuko hari akantu kagira kati ese byohera neza byose aho rero iyo umuntu avuga ese byohera neza byose ni ukuvuga ko hari ikintu kiba kikibuze aho ni rero twebwe twese indongozi abo muri leta n'ahandi kugira ngo kigoro kugira ngo ako kabuze tugashireho
ndabona akanya kariko katujana the cat wasabe muduhe inyisho ngufi ngufi cyane gose turafise innocent mwiriwe neza
mwiriwe
muri hehe innocent
Bujumbura
murafise ikibazo murafise icyumviro mu kanya gatoye cyane gose
yego tewe ntazifi nshaka kuvuga ahubwo nashaka gushimira uwo mutegetsi wacu aba no musaba yuko ahubwo yokirageza akata ahabukuntu batarahanwa n'abandi bari kumwe bakagaruka bose bakaza bakubaka igihugu cyabo cyangwa umurundi muto muto naryohewe cyane numvise yuko yaba yaje kugira ngo afasanye n'abandi nkaca nongera nkasaba rero abagize leta nabo aba bari muri leta yuko batamufata nabi ahubwo bokwerekana yuko igihugu cyacu ari cyiza cyiteguriwe kwakira n'abandi bose gutyo bakaza bagafashanya kubaka igihugu natwe abanyagihugu bato batatu karonka amahoro tukaronka umutekano ingenzi nazo zikabandanya kwisukira mu gihugu cacu kuko bose bocabona yuko igihugu cyabaye cyiza mu gihe atabantu boba bakiri hanze hanyuma n'abandi bose bahunze gutyo babone inzira yuko ntibashobora guhunguka baje twubaka igihugu cyacu tucubakire hano
murakoze innocent reka duhe ijambo demokrate mwiriwe neza muri hehe
ndi mu ntara ya Bururi mu komine Mugamba
murafise ikibazo kimwe cyangwa icyumviro bigufi nyarutse
ego jama kengana rifise nagenda mushimire yuko yoba yaje mugamba kengana rifise ngo bakumubaza nti bene iyo bari ya mikenyuro ya leta y'u Burundi yoba yaje ku gisure cha leta cyangwa bamwemereye ibintu kugire nabandi baze babone kubafata bashitse mu gihugu
eh murakoze
ikindi naco kandi kamwe hamwe ni muje nkaba ndamwizeye yuko bitoyemeza uko aca nyishura kuri ico kibazo akandi kabazo ndamubaza nkamubaza nti harabategetse y'Ubujumbura birabonana ngo baganire ku bibazo bihanze igihugu cy'u Burundi
murakoze innocent ka duhe ijambo demokrate nimwe mwari kumuravuga reka duhe ijambo audace muri neza audace ndabona muri ngaho ndabona audace atari kuraboneka reka duhe ijambo Sylvestre ntimantunganya gice avuze ko byashikirijwe na demokrate abaza niba hoba yo bamaze kubona n'abategetsi bo Barundi abarongo y'Burundi kandi niba hari ikintu yaje kugitsure cyane hari ikintu yoba yaremerewe mu nduge ku ijambo
basha mwete wose bakuza kugira ngo agiye kuntana kugitsure bigene yo gishobora kiretse aje akanzirika hama gaterwa gatwara mu ndege gashira nagarutse iwanje mu muhani wanje nagarutse mu gihugu canje kugushaka kwanje singarutse kubyari byatumye bamaze iriya misi hariya nibashaka tubivuka ko kuri umuntu abisigure neza gusonza kuko iyo umuntu atomoye neza biratuma n'abantu bategera ntawo zariro kugira ngo yaraje kunyura ku nguvu nubwo bigenda nta byoshobora je nabambira abantu nje nti bantu nyandaroze uwoza kunja ntiyonshobora ica kabiri ntashe ngaha nkaza ngaha nukugira dufatanye koko jewe mu mutima wanje ndumva yuko nshobora kugira ico maze gusunja subwo yuko nanda ataco nari kuba maze mugo ico maze gusunja kuko urarabona hirya no hino karaba ukumviriza n'abantu mbere bakagushikira abagenzi bakagushikira mukaganira abo musangiye ivyo vya politike mugahura mukaganira nawo mudasangiye ivyo vya politike mugahura rero maze indwi zibiri nigahi Bujumbura muhira sindaronka umwanya ukwiye kugira ngo mvugane n'abantu benshi mugabo icyo nakubwiye cyoco hari umuntu yakuganira nje nti bantunganye tuzoganira nuwo wese azovipfuza ndasaba gose ko ushaka bitwo tuganira mukubahana dushira imbere ineza y'igihugu muri kino gihugu abantu bari bashira imbere ineza zabo gusa hama igihugu kirahonone karira cyane gose ushikana usanga n'ubu tukiri mu ngorane itewe n'imyaka 50 iheze
tubiyutse inshuti mwese ko mwika murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Janvier. Janvier muri Veneza
yiriwe
muri hehe Janvier
ndi muri gisagara cya Bujumbura
yego tuga ku ijambo ikibazo kigufi icyumviro
nimererano
yego
abantu bari baza nimba agahengwe k'umutekano uhari ibyo tuma abahunze bahunguka kubwanje ndabona kumengo kadaimo kahari ni je bumvikanye yarushije abari bagiye yarusha bazi ko yemeye kwagaraka violence umuntu nore yabasavye ko yavuze ko ubukurikira mu biganiro bizokurikira bazoshuje imbere mu biganiro abantu bacu bagize kuko rero ba hari adaimo gutekano bijye nk'umbere je bumvikanye gutwitse gitangaje cyatangaje ukona umuhuza wenyine se yivugiye atabikurikiza rero zatuma nkumbuye nije ko rakogo agenda neza kutaye ni abiye ayerekana hengamiye nivyo yavuze byo ngene bitaraba ngumbe nimba n'ngumbe n'utuma batatatsize gwatana mu gutegura ibiganiro bwanje bora ko buhari akeneye wundi muhuza ashobora gutegura ibiganiro by'ukuri ibiganiro ubagabo batatwagiza bo atabwo dushimira akaba baje imbere ama ngibaza nimba n'ngwa ya nawe ni vita ko yaraje ubwo urumva hese na leta rimwe tubindiye twahise tuvuga ngo ntaje nibaza nari nise zaraje za ikibiri amizero kuri atakuri bari bafite cyo bashitse ko ni national de police ya makosa
murakoze Janvier ka de jambo il défense bien neza
mire
muri hehe
ndi kigali mu Rwanda
murafite ikibazo murafite icyumviro
ndafite ibibazo nka bitatu nshaka kubaza umutumirwa
uranyarutsa kanya karagiye niba ushaka inyishu ibibazo bitatu
n'ibyo ndamubaza ikibazo cya mbere ese abona ko kubibazo byabaye Burundi byaratewe na manda ya gatatu nkuko abantu babigarukaho ese ikindi cya kabiri manda nyine ya gatatu ya Nkurunziza we ayivuga hiki yafashe ese abona yemewe n'amategeko kubwo aradusubiza icyo abivugaho niba yemewe impamvu n'ibitemewe impamvu yacyaka ikindi cya kabiri ndamubaza niba mu by'ukuri abona uruhare rw'amahanga duhe ijanisha ruha ku ijana kandi rwose ayongerana dusubize niba abona i Burundi jenoside irindwa n'abanyamahanga ishoboka ishingiye ku moko bebe nibyo bibazo n'ikintu
murakoze Janvier reka murakoze il défense reka duhe ijambo président Sylvestre Ntimantungaje kuri ibyo bibazo bitatu bitomoye ikibazo cya mbere yarabaza niba mubona koko ibibazo biri mu Burundi byatewe na manda ya gatatu niba mubona ko genocide ivugwa n'amahanga ishobora kuba iri kuraba mu Burundi
reka dutangure kuri kibazo cha genocide kuko kirakomeye cyane. Undi genocide irafise ingene isigugwa mu mategeko mpuzamakungu. Genocide buba ari ubwicanyi, ubwicanyi bukurikirana umugwi uyu canke uwundi ufatiye ku bwoko, ufatiye ku byanzu bemera n'ibindi. Ni ngombwa rero yuko abavuga ko hari ikibazo cya genocide mu Burundi botomora neza umugwi wo bubangamiwe, hanyuma ibibazo bitomorwa neza, niyo bica bifasha n'abandi bagira bati tubihagurukira ahubwo twiyamiriza ukabi na kabibi bikabura Burundi. Jewe ni kubwira umpagaze sinshobora kwemera na gato kuri igihugu cyacu cy'u Burundi muri iyi myaka ko ubwoko canke abemera ukushanye kuriya botikizwa kubera ubwoko bwabo. Ndabibonye nzubu wa mbere mu kuvuza urwamo gukoma induru. Ica kabiri, hariho inzego uzemera cyangwa utazemera ibyo zikora zose byose ziheza zikabibazwa mu bivugwa yuko ari diplomasi internationale. Hari inzego zashyizweho n'amasezerano y'Arusha n'ibyirizwa shingiro hamaze igahabwa imirimo yabo kwama ba mama ku kibazo nk'icyo, nicyo kibazo cya genocide. Icyo gituma habaye ibitigiri twashyize mu n'amashinga mateka, twashyize mu n'amankenguza mateka, twashyize mu gisirikare. Niba rero genocide ivugwa yobiraba abatutsi ndasemereye, icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu n'umututsi, hariho abashikiranganji bashika ibice 40% mu nama shikiranganji n'abatutsi, mu nama nshingamateka ibice 40% n'abatutsi, mu nama nkenguzamateka ibice 50% n'abatutsi, mu gisirikare no mu gipolisi ibice 50% byategekanijwe yuko baba abatutsi. Niba rero hariho nyabwoko ubona yuko ribangamiye ubwoko bw'abatutsi, abatutsi bakanuma bariko bahemukira ubwoko bwabo bazobibazwa. Niba hariho nyabwoko riraba abahutu, aba bahutu barimo hariho n'umukuru w'igihugu bakanuma bazobibazwa. Aho rero niho nshaka yuko ikibazo kije habona.
Ndabona
akanya ngoga kugira ngo iryo bara nirizokugirwa mu Burundi, kandi niba hari manipulation naho nizibandanye na gatonya.
Mu munota umwe ibindi bibazo bibiri n'uruhara rw'amahanga mu ruhagarara ruri mu Burundi, ikindi kibazo kikaba n'ikibazo cerekeye niba uruhagarara rwabaye mu Burundi rwatewe na manda ya gatatu. Mu kanya gatoye cyane gose mufise munota umwe kuri izo bibazo bibiri.
Ndabibazo bihari, ndaba ibazo hari abarundi bapfuye hirya no hino, hari abarundi bapfunzwe bariho, hari n'abarundi bataye bataye ingo zabo bagahunga kuvo nyinshi, hari ibibazo byo mu migambwe, hari ibibazo byo mashyirahamwe avuga yuko adaharanira inyungu za leta, hari ibibazo byo kumenyesha amakuru, hari ibibazo byinshi. Ibyo byose byaraje ntitute kuzirora tugire tuti ni ibibazo dutegerezwa kurongera inyishu uno munsi.
Hari ibibazo bibiri mwashikirije Perezida Ntibantunganya,
niyo nico abarundi baturindiriye ko abarundi baturindiriye ngo twamete ko turavuga ngo ikihariya umenga umuntu ashaka kuva hagaze habana iyo ukimbagira aho uhagaze ndacuronka.
Ndabona akanya katujanye, nashaka kubashimira cyane gose Perezida Sylvestre Ntibantunganya ku kanya mwatowe kugira ngo muduhe ikiganiro kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Turashimiye abanywanyi ba Radio Ijwi ry'Amerika bose baduteye akamo bagashyikiriza ivyumviro n'ibibazo byabo. Turashimiye na ingenieur yadufashe mu migabo y'izuma, tukaba kandi dushimiye na Fatou Karara yadufashe kwegeranya ikiganiro. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.